Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Turabaha ikaze bakunzi bagadwenza mbagateka kawe namwe mwese muriko murakurikira bino biganiro ni kuri uwezi tatu akaburungu nzamba akaburungu org kibiriraho ni kuri Facebook ya Radio Nzamba agateka kawe. Prosperi nzisabira nijenda bashikiriza kino kiganiro wibaziki buhinga bw'izuma tukaba turi kumwe na Theodomire Manirambona. Uno munsi mu kiganiro wibaziki turaza kugaruka kubwicanyi mumaze iminsi bwibonekeza hirya no hino mu gihugu bukisubiriza aho n'ababukora batamenyekana. Wibaziki kuri ubwo bwicanyi bega hari cyokogwa butumwa niki ivyo byose nizo tuza kubaha umwanya kugira ngo mugire icyo mubivuga ko mugire icyo muvyibaza ko interano yanyu tukaba ariyo tutegereje muri kino kiganiro wibaziki dusubire tubahe ikaze
urugamba rw'amahoro simunezero bamwe bararutangura ariko ntibarusozera abandi baracha bakomuka nyamara umuntu dawe intwari naye muka tuzogwana tuzohagarika gushika mu Burundi hayagwe neza n'ubutungane butunganiriza bose neza
Kiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba gateka kawe nkuko twabibashikirije twabibamenyesheje tugaruka kubwicanyi mumaze iminsi bwibonekeza hirya no hino mu gihugu aho bwisubiriza kandi abakora ubwo bwicanyi ntibamenyekane. Umunywanyi wa mbere agira icyo ashikiriza akaba ari Ndubabike Juvenal. Ndubabike Juvenal ari ku manda ni mu ntara ya Bubanza tumve icyo avuga kuri ubwo bwicanyi.
Icyo dukwiye kumenya n'icyo dukwiye gutahura ni uko ubwicanyi mu Burundi bwatanguye kuva ikintu cyitwa CNDD-FDD gitangura mu Burundi cyatanguranye n'ubwicanyi kandi kizorinda gitembagara kijyanye n'ubwicanyi kuko niko biri. Mperutse kumva imodoka zibiri abari bazirimo barashwe bagapfa muri komine Mugamba no mu Ijenda Mugongomanga muri iyi minsi ishize. Hariho ni abantu numvise ngo biciwe mu nzu umuryango wose barawuhonya ikaruzi. Ibi byose ni mu rukurikirane bw'ube gito bw'intwaro iri ku butegetsi. Muzoza mwumva abantu bishwe bakicwa ku bwinshi bakicwa kamwe kamwe amashirahamwe atayegamiye mu bya politike abana bariye bakagenda bavuga ngo warasabye ngo leta ngo ugire amatohoza yimbitse ngo ihagarike ubwicanyi. Mbega iyo leta igira amatohoza yimbitse ni leta yande? Mbega iyo leta bavuga yuko ikwiye kwiyamiriza cyangwa ikwiye kurwanya ubwo bwicanyi ni iyihe leta? Ega ni iyi leta nyine niyibukora kuko ndabyo nko kubyakorera ikaruzi ujya muryango wazize uko wavutse, ntiwazize ngo ni uko utavuga rumwe na leta, ntiwazize ngo ni uko ujya mu papa muri rujya rugo yoba kumbure atari mu Mugambo uri ku butegetsi. Yazize uko yavutse ari, yazize kijya cyahoneje abo mu bwoko bwiwe muri 93 n'icyo cyatumye yicwa gahona akicanwa n'umugore n'abana. Kijya cishe abibugendana nicyo cyamuhonereje umuryango. Ahubwo ndiyumvira nti nawe nyene yari yagize ibiharuro bike kubona asigara mu ntara ya Karuzi azi ibyahabereye mu 93 akemera akagumamwo akagira ngo ari naho abaye. Bijya byategereza kumushikira jewe uko nabibonye nuko navyumvise ibyabaye 93 karuzi ujyategezwa kupfa yategezwa kwicanwa n'umuryango we wose kuko ababikora nibajye bakoze ibyo mu 93 nyine nibajye bakoze iby'ibugenda nta nibo bakoze iby'ibuta nibajye bakoze iby'iteza nibajye bakoze ibyo mu Gatumba bajye nabo ntugire ngo ntimugire ngo bari kure y'ubutegetsi bwa CNDD FDD
iganiro nibibazike kuri radio nzamba gateka kawe aho twagarutse kubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza mu ndwi imwe aho usanga ubwicanyi bwisubiriza abagirizwa abakora ubwo bwicanyi ntibamenyekane uvyibaza kwiki wivuga kwiki interano yawe ni iyihe waturungikiye ijwi akaba yadusavye yuko tworihindura kandi ntiyamenyesha nahari tumve ica bivugako
ehe mu ndwi bwicanyi byaramaze kwandase byarabaye nabi nasiye bakora bwicanyi nkukunengo bariko barica ibikoko abantu barabica nkukunengo bariko barica ibikoko na kamara maza na kamuna mjuhu chacha nero simbo na kaisa simbo nukunye nero picha ni huko iligwa nisho mjuhu picha wanu abo baba banka abo batakunda wana shaka vriya varia vate vriya mitego usangari nga wanu batafuga mwe inka abantu nyine bari bafitiye nyine intuze umugambi wo kwica rero bakaca bagira ntajya usanga baje ku ntuze baje ku matelefoni ugasanga bara aho bahagurutse batashe baca n'ijya miduga yabo bategeramo ugasanga uko bahaguruka hari ababona abariko barabanenga uko bahaguruka bakaba bafise abandi rero bavuganye bagiye guteka rero hari buriya babafise babafise uburyo babikoramo bariya baza guteka abo bantu baba bariko barigira mu miduga sinabasuma banashaka bariya sabasuma cyane nuko ndavyibaza ecco rero kuri ni ingorane kwicanya abantu cyuko utungane ntabwo n'abantu cyuko ntacyo ukora kuko ni nubwo bwo gikora bikore muntu se gikore mu jisho gikore mu ise gikore mu nda kuko bari babikora barabazi cyashobora rero kubakora ko ntibakomakoma ubwo ntibabwira nabo batwaye ngo bagiye mu matohoza kudohoza ko baca babarekura ego saba murakoze nuko nje ndavyibaza biriko bibera mu Burundi
isi yose irabibona ganiro ni wibazike kuri radio nzamba agateka kawe twagarutse kubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza hirya no hino rugamba ari mu gisagara cya Bujumbura muri zone Kamenge tumve icyo bivugako
bugari ngo leta igira amatohoza mbigira amatohoza kwa bikora ari batuma kwa bikora araba arayabo kugira azize icishikararuza n'icyo cishikararuza n'umuryango we n'icyo cyaboneje ibyo muryango icishi nk'izabahitse n'umuryango we mu ngagara n'icyo cyaboneje ibyo muryango nta kindi azize nimuhabye mwiza cyangwa azize kutavuga rumwe na leta nza mbona abasinyeri baricwa kandi baricwa ku bwinshi ariko si kenshi ndumva bagenda ngo batumbire umuryango w'umusenyeri bawuhonye umuryango wose baragenda bagakuramo serugo cyangwa bagakuramo serugo na rugo mugabana bagasigara ariko barya nuguhonya nukurandulana nini zichi ichitigwa wajia watu wakajihe unia ni niyo mugambi niyo nuhumbe ya sende desti dene mafe muka zango ni vindi nakuni nombana wivogicho ni ije niyo vjazi mviyozi wanje ni mugambi wa sende desti de ukuzima angani ugoku wa teimvamu kani na uguri izi nito vitumi na manurojewe na otanga banu muri mmasite dede plase banu mura hongaru ndane ijwe hamwe muzira muziri jomino nguchenda na gata tuchangi mziru goko ganyo ni yubari ni haji uwa henda ngusubira mumitumbi yo maache mufa ni haji uwa henda ngusubira kukatongo kanyo ni mungumaho mwaru undani lichwe ni ngagomba muhakenele mulikia duke mulikiami mungo ni hajiri gitera hajiri utabara na watu hajiri utabara mungo ababikora bazogira ubwoko kuko mu mihana 10 cyangwa 50 cyangwa 100 nibazoza mu muryango mu cyangwa ibingo abahomye bose aguri induru zituka kuko nibabikora bazobikora igomese mvuze ngo ntibazobikora mugabo rero sico kimwe gutumbera umuhano umwe mu mihana y'abantu igihumbi bose bakwanga bakutsimanganya tacamira nuko abantu bakwiye kwibara cyane bari mu masite de déplacé biyubare bamere magaho abanyakaruzi nabo n'abandi bantu bazi yuko leta itabara abakiza n'akazi kanyu mwiyubare ndi mu Burundi naje mu biyubara ndimwo mu bafise ubwoba ndimwo mu batekewe n'abafise umutima uhagaze ku bw'intwari dutwara ndimwo ariko n'ukuri naho Imana kudutabara murakoze
Kiganiro ni wibazike kuri Radio Nzamba agateka kawe twagarutse kubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza hijya no hino aho bwamenyekanye cyane bwibonekeje cyane mu ndwi imwe ubwo bwicanyi bukaguma bwisubiriza abagirizwa cyangwa abakora ubwo bwicanyi ntibamenyekane banka mwabo Juma ari mu kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge nawe arafise icyo avuga kuri ubwo bwicanyi
mwaramutse neza bobye cyane sinobanga no buno musi cyane bwa hijya yejo ugatanga kuba kera ramaze iminsi kuba no bwangu irango gatanga pima no gota gushaho sinde defte de giriye ku tegeke bobye cyane bwaciye gutanga rushka ni isaha buraca abata cyane subuno musi rero subwo na sinu bwa hijya yejo ko ni bwa kera ramaze gihe kime gusa nuko icyo tubona ari cyane bwase guhagara gabuze kibuhagarika kuko ahanini ababukora n'abantu usanga bari mu nzego za leta nabo kasanga ntabantu babahana ntababahagarika cyo gituma uca bubandanya ntacamira n'uto bikoze aca bikorera n'icyo ko abavuga ati nta kimpano nta kinyo cyo guhagarara rero byarase kuko abo buhagaritse nabo nyine babukora urumva nta nta uri bwa nzo ko bitwara ku isata guhagarara urumva ntibikunda kugiye hakitwara abanyene babikora urumva guhagarara ntibizopfa bikunze ntibizoshoboka ego ni bintu tumenyere tubaye mu gihe kirekire kandi no guhera so ubu kurabona kato aho guhera kirabyongera ubisha ubukozi bw'ikibi bubandanya bwabyishi kizobahagarika kandi nta ukizi no kubandanya umuntu ngira yihangana ariko no ego nuko nuko
kiganiro ni wibaza iki kuri Radio Nzamba agateka kawe wa mahoro Yakobo ari muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega nawe arafise icyo avuga kuri ubwo bwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza
ndabaramukije cyo mvuga ku bwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza mu Burundi ahanini ubwicanyi kesha ahanini ukunda gukorwa n'imbonerakure n'igipolisi nabamwe bamwe mu gisota n'iperereza ry'Urundi nibo kenshi bakunda kubwira ubwicanyi kuko benshi nibo bafise nk'uwo nibo twirirwa turabona bahohotera abantu ugaruka turawumva abategetsi bacu n'umukuru w'igihugu Evariste ngo igihugu ngo ni nyabagendwa igihugu kirimo amahoro kuko abantu birirwa baricwa atriviatsi abaje abantu bapfuye ikarusi umuryango wose w'abantu batandatu bakawubonya atriviatsi ubwicanyi busigaye bubera mu mabarabara aho basigaye bategera amamodoka ku ibarabara bakayarasa abarimo bakabica imodoka zigaturikwa abantu basigaye batinya gutuka mu ijoro
tuzogwana tuzohagarika gushika mu Burundi hayagineza n'ubutungane butunganiza boza.
Uyo hakimu ari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza, nawe tumve icyo avuga kuri ubwo bwicanyi.
Bwicanyi bwo mu Burundi biragoye kuzwa. Hari nubwo abo tujije aribo bakora, aribo babikora ivyo, ntawe bimenya, je niko ndavyibaza. Kandi birashoboka bakaba aribo babikora. Ijo niko ndavyibaza. Ero tema mu Burundi bwicanyi ntibusiba, ntibusiba bwa mabuto bwa misi yose. Misi yose bwama dramatiko tumva abishwe, sibajya gusa, sibajya gusa twabonye bateze umutego, mama bateze umutego mu ibarabara bakaca babica, sibajya gusa rero n'abandi usanga bato bajya no hino abitsiga mu myunga, mu nzuzi ugasanga baratokwa. Rero biragoye kuko barigishije abantu babikora, ubutegetsi bwacu nyine burabatsi kuko iyo bubatabatsi nibaza ko baba barabatashije mu bwicanyi, nibaza ko baba bakora amatoza bakabamenya bakabatuza. Wanashaka nabo bafashe ambona yakuye bariko gufata n'abapolisi ngo batwaye kubarya kw'amatuza. Uko ndavyumva numvise ko wanashaka ngo bitegenvya, none wumva ngaho bo tuzabwicanyi gute nabo bafashe n'abafata ko baca babarekura bagaca mu mwitegenvya. Mu Burundi uwishe mengo ni ntakorwa ku mengo yakoze ivyari bitegerezwa vyari bikwiye.
Ikiganiro ni Wibaziki kuri Radio Inzamba Gatega Kawe, umunywanyi wa nyuma akaba ari Rukundo Juvent ari mu Rusaka mu ntara ya Mwaro, nawe agira icyo avuga kuri ubwo bwicanyi maze iminsi bwibonekeza.
Ukuri biragaragara ko mu Burundi hari bitagenda neza, kuko ubwo bwicanyi burateye ubwoba cyane, burateye ubwoba kandi buri mu gihugu impande nka zose, kuko uzamva ngo ntari n'ingo hapfuye abantu byagenze gutya, ariko ukabura ingene uburyo ingene barapfa abantu. Cyane cyane icyo umuntu yibaza ni uko biva ku kudahana, kuko kenshi n'uwise uko yafashwe akajya mu busho yumva ngo arasohoka hanze akajya gutera ubwoba agakorera ikibi, ugasanga imanza ziciwe zigacibwa nabi, kuko ariko hari umuhuye zishubona ko hariho imanza ziba zaciwe nabi bivuye kucamanza, ku bacamanza bakazifatamo neza nyandura sana iba kuri turire munaga cyangwa cyewe arari kumunganiza bari bajyanyene, none raba nacyo bafashije reka ndabyimarira bida nize nzira. Rero bizaye nuko ubwicanyi bushobora guhagarara bugahera, nukuri birashoboka, ariko ikintu kimwe hakuru nuko umuntu araba abo bacamanza bakitsurira ko leta ubwayo, kuko urabona ko bica mu nzira nyinshi, nimwe haba umukuru w'umugambwe atwara imbonerakure amuha kanaka umuntu waba afite ijambo wenyine, iyo umuntu adasangiye umugambwe amwishe nakamize n'ingoma, kandi byaba byabaye ni ukuvuga ko ni leta bidatunganije neza, iyo ibintu bitameze neza rero aho bahita bakucira imanza ariko wacyi izo manza bikaba kumugaragaro nuko umuntu avuga ati ndirohobye ko nasaba muhanye bamuhanye cyakoze n'amateka bikoze tabaye gutyo rero murumva ko icyo bingorane murakoze
murakoze namwe Givente aha niho ikiganiro bibaza gito gato turabashikiriza kigarukiye dushimire mwese mwagize icyo muterera namwe mwariko murakurikira kino kiganiro kuri wezi tatatu akaburungu nzamba akaburungu orge Theodomir Manirambona niwe twafashanije mu hinga bw'ivyuma ikiganiro cyariko gishikirizwa na Jewe Prosper Nzisabira ikindi kiganiro na ubutaha ku munsi wa gatanu
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Wibaziki. Kamera, yengi wa jena hako na yakiri neza.